Zaman biraz tamirana.
Abakuru, bakuru makuru yaranze none.
Tuti bakunzi ba radio inzamba gatika kawe turabaramukije tubaye ikaze muri no makuru yaranze inondwe turangije mukamwira myashikirizwa na jewe Alisa Kimana. Kuri wa gatandatu gerekezo ya gatanu Ruhuma ni wahimbaza imyaka 31 iheza abarundi bemeje amasezerano n'ubumwe bwabo. Ibiro nyamukuru by'uwo munsi bikaba byabereye ku cibuzo cy'umwe kirivugizo ibujumbura. Ngo abarundi ntibashobora gutera imbere batabumbatiye ubumwe hagati yabo. Ibyo ntibyashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe ku izina ry'umukuru w'igihugu. Imuzi nazo ngo zisabwa gutahuka mu gihugu kugira ngo ziterere mu kurwanya umwanzi w'abarundi aribwo bukene. Impinga iracari ndende kugira ngo umwe bw'abarundi butsimbatare mu gihe abarundi bamwe bamwe barara ntibuca abandi bahirwa buhongo. Ibyo bishikirizwa na Emery Pacifique igira neza arongoye umuharima ku Burundi buhire. Kuri uno munsi abarundi bahimbaza ubumwe bw'abarundi ngo naho umukuru w'igihugu asaba bahunze gutahuka kugira ngo bubake igihugu cabo ngo biragoye mu gihe umugambwe CNDD-FDD ukivangura abanyagihugu mu guhohotera aho badasangiye ibyiyumviro bya politike. Ubumwe bw'abarundi bukabandanya guhonyangwa. Ni mu mwumvirizi
tubona yuko mu Burundi hari ubutegetsi butitayeho ubwo bumwe bw'abarundi, kandi muzi neza yuko muri aya masezerano bavuga bati ubutazoya yemeza canke ngo yubahirize azobahemukiye igihugu. Twebwe rero turabona yuko umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ubu usa n'uriko urafata iyo nzira yo guhemukira abarundi no kutubahiriza ibyo basezeranye. Murabona yuko ari umugambwe ucanishamwo abarundi mu gufata bamwe neza abandi nabo ukababurabuza. Murabona yuko imvugo y'amacakubiri mu Burundi yagarutse. Aha rero tukavuga yuko ibi ari ibintu biteye amakenga.
Yari Emery Pacifique igira neza rongo uyu muhari map Burundi. Umunyagihugu Isaac Bamporu busa batazira tango yanyurujwe kuva kwa 33 Kigarama umwaka uheze inyuma y'indwi zibiri gusa atahutse mu gihugu cy'amavukiro. Amakuru radio y'inzamba ikura mu basirikare bo muri bataya ya polisi militaire yemeza ko ari hafungiwe. Ayo makuru nyine akavuga ko hejuru yo kuborezwa igufa bidasanzwe n'ubu amagara yiwe yo batifashe neza ahafungiwe. Kuva anyuruzwa haraheze ukwezi n'iminsi nta muntu n'umwe mubiwe arasubira kumukubita ijisho. Inkuru tubaza mugenzi wacu George Nimenya.
Amakuru ava mu batayo polisi militaire Bujumbura hafi ya Mestre des Officiers Garnison Bujumbura amenyesha ko Isaac Bamporu busa batazira tango avuka mu Kibungo muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega afungiwe mu gasho ko muri iyo kambi aho bita muri Serire. Ayo makuru nyene avuga ko kuva nyurujwe kuwa 30 Kigarama umwaka uheze yafungiwe mu bibanza bitandukanye harimwo ubusho bw'iperereza. Bamwe mu baserikare bo muri batayo polisi militaire bavuga ko batanguye kumubona na mugashoko muri iyo kambi vuba cyane kandi bakavuga ko amagara yiwe atifashe neza. Isaac Bamporu busa yahungutse ava mu gihugu cy'u Rwanda aho yaramaze imyaka 4 yarahungiye itariki 15 z'ukwezi kwa Kigarama umwaka uheze. Mbere yo guhunga igihugu yari umusirikare aho yiyita izina rya Gedeo Karikurubu aho mu gisirikare yakora umwuga w'ubushoferi ku ipete rya Caporal Chef. Yari umushoferi w'umushikiranganji wo kwivuna abansi Emmanuel Ntawumvukiye. Igihe yafatwa amakuru ashikira radio inzamba gato yakawe avuga ko yafashwe n'iperereza rya gisirikare acajanwa mu kibanza kitaramenyekana aho amakuru abandanya avuga ko yabarejwe igufa bidasanzwe mu gihe yari ko arasambishwa. Bamwe mu basirikare babona ko byari bikwiye ko hamwe yoba hari ico yagirizwa ko yoshikirizwa ubutungane. Ifatwa n'inyuruzwa ry'abarundi bahungutse riramaze kuba akatari gake mu ntara ya Ngozi na Kirundo eka n'ahandi. Abantu benshi bakabona ko akamo ka leta itera abahunguka ngo batahuke kugushaka kwabo harimo agahaze kuko abahungutse badaheza ngo umutekano wabo ucungegwe. Radio inzamba gato yakawe twarondeye kuri telefone Lieutenant Colonel Defense Baranyikwa arongoye batayo polisi militaire ari naho Gedeo Karikurubu ariwe Isaac Bamporu busa afungiwe ngo atange umuco kubivugwa n'abasirikare arongoye ariko ntitwashoboye kumuronka.
George Nimenya arakenuye. Igisirikare cy'u Burundi kiragirizwa n'umushinga amateka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko cyahunyanze agateka k'abanyagihugu ba Kongo mu kubica no kubakorera amabi. Ibyo bikaba byabaye mu ntambara zahuje igisirikare cy'u Burundi kiri mu mirwi y'Abarundi yitwaje ibigwanisho harimo umuhari Red Tabara. Intambara zabereye ku butaka bwa Kongo mu turere twa Buvira, Fizi na Mwenga. Ibyo biri mu rwandiko umushinga amateka Misare Mugomberwa Claude yarungikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aho amusaba ko yofata mu minwe ico kibazo. N'inkuru ya Josine Kaze.
Muri ubwo rwandiko uwo mushinga amateka avuga ko mu ntambara zabereye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze gushika ku igenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa mbere uno mwaka zahuje igisirikare cy'u Burundi yifatikanije n'ugwaruka rw'imbonerakure mu ntambara zabahuje n'imigwi y'Abarundi yitwaje ibigwanisho. Abanyagihugu b'abakongomani bahohotewe ubuzima, abandi baricwa n'igisirikare cy'u Burundi. Uwo mushinga amateka Misare Mugomberwa Claude avuga ko abanyagihugu bagera kuri 70 bishwe, uduce 17 tubamwo abakongomani turaturigwa, bamwe mu ndongozi zo muri utwo duce baricwa n'ico gisirikare. Igisirikare cy'u Burundi ngo carahonyanze amategeko mpuzamakungu mu kwinjira kugwanira ku butaka bw'ico gihugu.
Muri urwo rwandiko nashatse kwereka ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ingene Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iriko irenga karimbi mu guhonyanga agateka kazina muntu biriko bikorwa n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari ku butaka bw'igihugu cyacu. Aha hahonyanzwe agace ka 25 na 26 kavuga ko ibihugu bidashobora gukoresha ingufu ku bijanye no kurenga imbibe z'ibihugu canke ubwigenge mu bya politike y'igihugu. Nivyo byose biteye ku biningingo ziraba ibijanye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Aha iryo shyirahamwe ritegerezwa gufata mu minwe icyo kibazo cyisunzwe ingingo ya 39 y'iryo shyirahamwe. Ibyo ibyo indiriye kwishirahamwe mpuzamakungu ONU.
Uwo mushinga amateka asaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU gufata mu minwe ico kibazo hakiri kare amazi atararenga inkombe.
Kugira ibintu bigende neza nsaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU gukora amatohoza yigenga yokorwa n'abahinga ba ONU kugira ngo hamenyekane abakoze ayo mabi bongere bashingezwe. Aho kurikizwa ingingo ya 41 na 42 zijanye no gufatira ibihano abategetsi b'Abarundi nizo bavyagaragaye ko bagize uruhara muri ubwo bubisha. Dusaba kandi inama nkuru ijejwe umutekano ku isi gufata ingingo zihuta ku bijanye no gutuza amabi ariko akoregwa mu turere twa Fizi na Mwenga nk'uko birekanywa mu ngingo ya 39 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Avuga ko hamwe igisirikare cy'u Burundi n'imbonerakure wo kwigarurira uduce twa Buvira, Fizi na Mwenga hasanzwe hari amakambi abiri y'impunzi z'Abarundi ari Rusenda na Murongwe zigera ku 40,000 nta wuzi ibyo shikirizo mpunzi.
Josine Kaze tugushimire. Umushikiranganji wo kwivuna abansi ngo yarakwiye kubazwa ku mabi y'abasirikare b'u Burundi bagirizwa gukora mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivugwa na Vitali Nshimirimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya Politique Force. Vitali Nshimirimana akaba bivuze inyuma y'ingwano zigize iminsi zivugwa mu gihugu cya Kongo hagati y'abasirikare b'icyo gihugu na bamwe mu basirikare b'u Burundi n'urwaruka rw'imbonerakure. Umvirize.
Abantu twese turibaza mbega umusirikare aguye muri izo ntambara cyangwa akomerekeye azobazwa nde? Ko kugeza uno munsi abarongoye igihugu cy'u Burundi batavuga igituma abasirikare b'u Burundi bajyanywe kuri ubwo butaka bw'igihugu cya Kongo kujya kurwana intambara batazi. Hanyuma ikigira kabiri ni byerekeye nyine icyo gisirikare cyo nyine ubwacyo. Abasirikare byuma abasirikare si ibikoresho, barafise ubwenge, barashobora nabo nyene kubaza babicishije muri imwe bita kozeri morale cyangwa ibindi bakabaza igituma bajyanwa mu ngwano batazi bagasigurirwa igituma ingwano bagiyemo. Kuko ikintu cyose cyitwa ingwano kirafise aho gica, aho abasirikare baheza bakagomogwa n'umukuru w'igihugu hanyuma gutyo n'abanyagihugu bose bakabaza ati turiko turarwana n'umwasi runaka hanyuma n'ikizokononekara cyafise uzokibazwa abanyagihugu b'igihugu cya Kongo barafise uburenganzira bwo kuzokwitwarira leta y'u Burundi iyo bitwariye leta y'u Burundi rero no kuvuga yuko bashobora kwitwara kumvu nyinshi ku cyaha cyo gutera ikindi gihugu bashobora kwitwara ku byaha byo mu ntambara cyanke ku byaha bitose kaza agateka kazi na muntu ibyo byose rero no kuvuga yuko biheza bikagira ingaruka mbi haba ku ntwaro haba ku gihugu cy'u Burundi ejo niba ikiri urubanza igihugu cy'u Burundi bakagicira yuko cyareza amasezerano mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu n'amategeko araba ingwano nicyo gituma rero twibaza nka kujya umushinga amateka wo muri Kongo yabigize huboneka abantu bashinga ntahe huboneka abantu atari babandi bagenda kwicara mu nama nshinga amateka kugira ngo barinde yuko ukwezi guhera baronka umushahara bagahamagara umushyikirangange wo kwivuna abansi bagahamagara gutwara igisirikare cy'u Burundi bakamubaza ibyo bibazo
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
amakuru yaranze nondwi turangije arabandanya ingingo yo kuduza ibiciro byo kuyunguruza yari yafashwe n'umugwi wo mu bushikiranganje bw'ubudandaji hamwe n'abajejwe kunguruza abantu yarahagaritswe n'umushikiranganje w'ubudandaji ibyo biri mu ikete uwo mushikiranganje yandikiye uwo mugwi kuri uyu wa gatanu uyo mushikiranganje akaba yamenyesheje ko iyo ngingo yafashwe n'umugwi utabifitiye ububasha iyo nkuru tuyibaze Beni Akiserakana
muri iryo kete umushikiranganje w'ubudandaji hamenyesha ko batangajwe no kubona ingingo yo kuduza ibiciro byo kunguruza abantu biriko birahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere avuga ko baciye batuma ko byihuta abari muri uyo mugwi wafashe iyo ngingo kugira batange umuco ariko insiguro zatanzwe n'uyo mugwi ntizifashe na gato nk'uko uyo mushikiranganje abivuga muri iryo kete basigura ko iyo ngingo yarimwe amahinyu menshi aha bakavuga ko iyo nama yatumye ko adakurikijwe amategeko kuba abari muri uwo mugwi batigeze bagisha inama abategetsi batandukanye harimwo n'abo muri ico gisata c'ubudandaji iyo ngingo kandi yo kuduza ibiciro byo kuyunguruza ntigeze yisunga ibintu birabwa n'iyo ngingo na cane cane ukuntu amabarabara ameze mu gihugu iyo ngingo kandi yari kubanza guhabwa umushikiranganje ajejwe ubudandaji asanzwe ajejwe ibyo kunguruza abantu umushikiranganje w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere amaze kuyihweza ayo makosa yose yaciye afata ingingo yo guhagarika ubwo nyene iryo duzwa ry'ibiciro akaba yasavye uyo mugwi gutanga gushasha uko ibiciro vyohinduka hisunzwe ivyarabwe mu iduzwa ry'igitoro mu nyuma ubushikiranganje bw'ubudandaji bukazoheza bugafata ingingo tubibutse ko uyo mugwi warodugije ibice 25% ku matike y'ingendo ziva Bujumbura zija mu gihugu hagati hamwe n'amafaranga 100 ku biciro by'ingendo zo mu gisagara ca Bujumbura
ishyirahamwe Oricom ryo rivuga ko uko kudahuriza ku ngingo imwe mu bushikiranganje bw'ubudandaji byerekana ko hari abandi bantu bategeka igihugu mu kinyegero ico badashatse kitaja mu ngiro tega amatwi Gabriel Rufyiri arongo ishyirahamwe Oricom
nibyo shoboka cyangwa ngo byumvikane na gato ingene abayobozi bashika kuri batatu mbere barenga bo bushikiranganje bumwe harimo n'abayobozi bakuru n'ubushikiranganje bundi bahura bagakorana umushikiranganje atavyazi ivyo bintu biragoye kumva no gutahura kandi bagafata ingingo kandi bigashija mu ngiro ubwo nyene ni ibintu bigoye mugabo nimwe turi batoravuga twerekana neza yuko hariho ukuntu usanga umuntu ari hariya kubera avugana na General Kanaka umuntu ari hariya kubera afitaniye imigenderanire n'umuntu uyakomeye hariya azi ko ashobora gufata ingingo uko ashaka ntihagire n'umwe amukurikirana nibyo bihari nibyo tubona mu bisata bitari bike ibi rero ni ibintu bibi cyane ku gihugu kuko bituma haba akajagari rero nibaza yuko ahubwo atari guhagarika ingingo nk'izo gusa abantu bakoze amakosa nk'ayo ahubwo bakwiye guca bahagarikwa no mu kazi kuko baba bakoze amakosa adakogwa ico ni ca mbere kigira kabiri nuko ingingo zose zafashwe ni byiza zafuswe mugabo twifuza neza yuko boca basubira kwiga n'ibibazo bijanye n'ubukene abarundi bafise ntibagume bafatira gusa ku nyungu z'akagwe k'abantu bakeyi gusa kugira ngo ibintu bifate inzira nziza cyane hanyuma abarundi vyukuri babeho bashobora kwiyunguruza hanyuma kandi nibi bitoro n'amafaranga y'igitoro gabanuke cyane bapfumi barondera aho bakora ku matagisi kuko turazi ko leta itoza amatagisi menshi hafi 40% y'itiro rigurishwa ngaha ku ipompe amafaranga aja mu matagisi sheka ibice 40%.
Abantu batandatu bagirizwa kuba baragize uruhara mu bwicanyi bw'umwana w'umunyamwema hariya muri komune ya Kigamba mu ntara ya Cankuzo bararengutse muri sentare nkuru y'intara. Kuri uyu wa gatatu umwana w'umuhungu w'umunyamwema yakuwe imuhira muri zone ya Kinama anyurujwe abamunyuruje baja kumwicira mu ishamba cimeza rya Ruvubu mu ntara ya Cankuzo ku munsi w'Imana uheze. Uruhigi n'ubwicanyi bugirirwa abanyamwema mu Burundi ngo bifitanye isano n'ubwenge buke bujana n'ukwemera ibintazi hamwe rero n'ubukene muri rusangi buba buri mu banyagihugu no mu gihugu. Isiguru itangwa na Paul Nkuzimana yize ibijanye n'imibano. Kugira rero ayo mabi ahagarare, uwo mwigisha wo muri kaminuza asaba leta gushiraho inyigisho mu banyagihugu ku bijanye n'abanyamwema hamwe no guhana muri rusangi amabi mu gihugu na cane cane yajanye n'abakurikira ibintazi. Tumukurikire
y'abantu bari mu kene ntangere y'abantu bafise mu mutwe wabo ibintu nyene bikiri inyuma bituma haba ibintu nk'ibyo by'ubwicanyi n'ubwo bwicanyi bwerekeye abanyamwema n'abandi mu Burundi. Ibyo bintu birahari na cyane cyane nuko banabifadikanya n'abandi bantu nyene bemera ibintu nk'ibyo by'intazi mu bindi bihugu nka Tanzania n'ahandi. Igikenewe rero nuko ubwa mbere hoba inyigisho abarundi bose bakigishwa bakamenya icyo kubanya mwema bivako yuko ari indwara nk'izindi kandi babafise n'amagara na make kuko ni indwara nyine ahubwo abanyamwema batsa kubungabungwa. Icyo ni cya mbere. Icyo cya kabiri nacyo gikenewe nuko haboneka ingendo yo guhana ivyaha ivyo ari vyose, guhana ivyaha vy'ubwicanyi, ubwicanyi bw'abwekeye abanyamwema canke bwekeye abandi abaribo bose, reka kandi n'ivyaha vyose vyerekeye ubutunzi n'ibindi n'ibindi.
Nino ngaha duciye dusozera n'amakuru makuru yaranze ino ndwi turangije. Shimire mwese mwaduteze yompi. Arise Akimana mwari kumwe kuri mikro, ndabifurije kuraranirwa ahiwanyu no mu vyanyu naho ubutaha.
Zambira
Samirana. Amakuru yaranze none.